Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 kuri mikro. Ni kumwe na Ange Fidel Niyongabo.
Nzi yuko abandi bantu batembera nino imiryango baramukanya bajya gusengera hamwe bahurira ku isoko reka no kuyaga abantu bakayaga. Rero bitangaza mu gihe abantu batatu arabasemire gusa bitwa kuba bari mu nama.
Uyo ni Terence Manirambona, umuvugizi w'umugambwe SNL mu Burundi. Ejo ku munsi wa mbere u Rwanda rwifatanije n'isi yose mu ndwi yahariwe gukangurira abantu ku bijyanye n'umutekano wo mu ibarabara. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahoze zifungiwe mu gasho muri komine Kibondo mu gihugu cya Tanzania kubera ibibazo bitandukanye zisaba Leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR kuronsa impunzi imfashanyo zikwiye. Imbere yuko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya.
Urakoze Fidel. Turahera muri Afrika. Imigambwe itatu ikomeye muri Afrika y'Epfo yararangije ibikorwa byo kwiyamamariza amatora atekanijwe ku munsi wa gatatu, aho abayirongoye bagiye kugabura amajwi mu miliyoni 26 n'ibicindwi z'abanyagihugu basanzwe batabona ibintu kumwe. Umugambwe uri ku butegetsi ANC hamwe n'umugambwe Alliance Democratique ndetse n'umugambwe Combattant pour la Liberté Économique mu Gifaransa barangije imyamamazo yabo mu mpera z'indwi iheze i Johannesburg ku murwa mukuru w'ubutunzi. Umugambwe ANC uzi imbere y'iyindi migambwe 48 iharanira ubutegetsi uyu mwaka uri ku butegetsi kuva mu 1994 kandi leta yawo yarezwemo ivyaha byo kurya ibiturire birenze urugero. Umukuru wa ANC ari nawe perezida w'igihugu Cyril Ramaphosa yarabyemereye ku munsi wa nyuma w'imyiyamamazo. Umugambwe imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi ariwe Alliance Democratique urongowe na Mpsi Maimane usaba abanyagihugu gutora baravye icyo bamariwe. Utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Moise Katumbi yatangaje ko ku munsi wa mbere kwagiye kuzotahuka mu gihugu ciwe cy'amavukiro ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatanu inyuma y'imyaka 5-3 yaramaze hanze y'igihugu. Avuga ko agiye gutanguza urugamba rwo kurwanya abashaka guhindura ibwirizwa shingiro. We yahoze ari buramatari w'intara ya Katanga yabwiye abamenyeshamakuru kwa zotahuka kubana n'abanyagihugu biwe kubahoza imibabaro batewe n'ubutegetsi. Mu kwezi kwa kane niho sentare yo muri Kongo yaciriye Katumbi munyororo w'imyaka 3 ku byaha byo kunyuruza amafaranga y'igihugu bituma acasubira mu Bubiligi. Yemeye ko azoguma ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko atazoja muri leta ya perezida Felix Tshisekedi. Katumba yavuye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu muri 2016 ajya kwivuza hanze y'igihugu sentara y'i Lubumbashi imucira umunyoro w'imyaka 3 amaze ukwezi kumwe avuye mu gihugu. Hano muri Amerika, Michael Cohen yahoze ari umushingwamanza wa perezida Donald Trump kandi akanamufasha mu bitari bike. Ejo ku munsi wa mbere niho yatanguye igifungo cy'imyaka 3 ku byaha byo gufasha guha abagore babiri igifukamunwa kugira ntibavuge ibyo bakoranye na perezida Trump imbere y'uko afata ubutegetsi. Uwo mugabo w'imyaka 52 yarahagarikiwe uburenganzira bwo kuba umushingwamanza wenyine ubwiwe niwe yishikanye mu ibohero ryo mu gisagara cya Otisville muri leta ya New York. Yaramaze imyaka irenga 10 akorera perezida Trump igihe yariko ava mu gisagara New York City. Ya Cohen yavuze ko igihe azorangiriza umunyororo wiwe igihugu kizoba gifise abategetsi batarangwa n'urwanko akarenganyo hamwe n'ububeshi. umushiranganje wa leta zumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Michael Pompeo yarabonanye na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ejo ku munsi wa mbere mu gihe ibyo bihugu bibiri bitumvikana kandi bitabona kumwe ibibazo bya politiki biriko bibera muri Venezuela. Abo badiplomate bose kwari babiri bavuga ko batifuza ko hari igihugu cyo kwivanga mu bibera muri Venezuela. Inyuma yaho babonaniye mu nama bose bitavye rikirabera muri Finland, Pompeo yavuze ko abanya Venezuela bakeneye demokarasi, ko badakeneye ibindi bihugu nka Cuba, Iran n'Uburusiya byivanga mu bibera mu gihugu cyabo. Yashikirije ko we na Lavrov batekanya kongera kuganira kugira barabe ko boronka inyishu bahuriye ko. Ku rundi ruhande, umushikiranganji w'Uburusiya na wajejwe imigenderanire n'amakungu Lavrov yabwiye amenyeshamakuru ko yagabishije Pompeo ko gukoresha inguvu za gisirikare mu gihugu cya Venezuela bishobora gutuma ibintu biyangara kandi atansiguro nimwe bifise. Akanama kajejwe amahoro n'umutekano ku muryango umwe bwa Afrika karatangwe gusuzuma raporo y'intumwa idasanzwe y'uwo muryango mu gihugu cya Sudani. Iyo raporo igamije kugaragaza uko ibintu byifashe muri Sudani, igatanga n'ingingo ku ntumbero ubutegetsi bushasha bwa Sudani bukwiye kurongoramwo igihugu. Mu ndwi iheze, umuryango umwe bwa Afrika wahaye igisirikare iminsi 60 kuba cyashikirije ubutegetsi abasivile. Inama ya gisirikare yakuye Perezida Bashar ku butegetsi imaze iminsi igirana ibiganiro n'abaserukira abanyagihugu bari mu myiyerekano ku buryo bushinga leta mfata kibanza, ariko kugeza ubu nta na kimwe izo mpande zibiri barumvikana ko. Intumwa idasanzwe Mohamed El Hassen Rabat yabwiye itangazamakuru ko afite icyizere ko ibyo biganiro bizovamwo umwimbu.
Urakoze ya Royce kumakuru uhereje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi urongowe n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi agatondwasa urega abategetsi bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi ko babandanya gutoteza no gupfunga abanywanyi bawo mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Terence Manirambona umuvugizi wa SNL yabwiye Ijwi rya Amerika ko ico kibazo kimaze gushikirizwa abarongoye intwaro kandi yizeye ko kigiye gutoregwa inyishu mu buryo bwihutigwa. Yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura avuga ukuntu ibintu byifashe ku banywanyi b'umugambwe SNL.
Nk'uko umugambwe abishikirije mu itangazo wasohoye tariki 29 z'ukwezi kwa kane, barekanye yuko yanira mu gihugu abanywanyi b'umugambwe SNL bafunzwe. Turavuga intara zimwe zisa n'izibonekamo cyane abafunzwe: Muyinga, Gitega, Kirundo, Karusi, Ngozi, Rumonge, kanahandi mu Cankuzo na Muramvya, n'ahandi hatandukanye. Twarekanye yuko abantu bacu bafunzwe bagiye bafatwa mu bice bitandukanye, bagirizwa ngo bakagira amanama atemewe n'amategeko.
Ayo manama akorwa mu kinyigiro atemewe n'amategeko akorerwa mu mazu y'abantu, abanywanyi banyu ntibakoresha ayo manama?
Ayo manama ntayariho, kuko bamwe babafanga bariko baraganira ari babiri cyangwa batatu nko mu ibarabara, abantu babiri batatu bari nk'ahantu yo kwasangira nk'agafanta, basaba kuvuga ngo mu nama itemewe n'amategeko. Kandi tuzi neza amategeko agenga ko amanama akorwa kuri na sabwa turabizi, mugambwe wemewe n'amategeko, urazi bisabwa byose kugira ngo inama itunganye.
Umugambi wabo bategetse mu ntara wo gufunga abanywanyi umugambwe wanyu mwibaza ko woba ufite intumbero ye?
Je, intumbero ndabiha ni imwe gusa, ni yo kwerekana yuko hariho kutihanganiranira mu hagati y'imigambwe. Ibyo bigaragaza ku banywanyi b'imigambwe bamwe bamwe abo ku mugambwe uri ku butegetsi, abo mu ntwari bamwe bamwe, kandi mu gipolisi, kuko ubona yuko hari abantu bo mu migambwe bamwe na leta bariko barabuzwa uburenganzira bwabo hako n'amategeko y'igihugu agenga imigambwe canke ayo mategeko Burundi ugenderako.
Abarongozi b'umugambwe SNL bariko bakora iki muri iki gihe kugira ngo ivyo bibazo vyose abanywanyi bawo bahura navyo bive mu nzira bitorwe inyisho?
Ica mbere cakozwe kugira ko ubunye ni uko hagiye haravuga ngo mu ntara zimwe zimwe n'21 ngo abarongoye umugambwe SNL ngo ntibazwi. Rero umugambwe amaze kunyika ko abanyitirya nino mu ntara n'amakomine abarongoye umugambwe SNL kugira ngo ivyo vyorohe canke bikunde kugira ngo yo mu ntwaro mu politika n'abandi cyo kuzabaravugana ibyo bitandukanye n'indongo z'umuga mu seneri cyo cyane cyambere cyakozwe cyakabije nacyo nuko twamwe twatera kamo kuri abo gura gutahura yuko yigukiri mu ntwaro y'imigambi myinshi byimba bitandukanye yuko abagifite yo ngendo nk'iyo yo kwaraguza abandi bo bihagarika
icyo kibazo ni kibazo kiri mu ntara hagati canke ni kibazo abandi bategetsi bo mugambwe uri ku butegetsi wabashiki amakuru maze gutohoza ifashe gute
twige ku makuru amwe urumva nkuko bitabiraboneka mu ntara zimwe zimwe nuko nayo nkuru y'amakuru 21 twagerageza gukurikirana gatubonye neza ko ibyo bivugwa ku banywanyi bacu ari byo ugasanga hamwe ntiboneka kuko nama ikogwa hari ibisabwa uyisaba ibyo agomba kuvuga icegeranyo ukigeye rero twagerageza kubwira abo bafata iyo ngendo yuko nta nama ishobora kuba mu gihe atamateka ariho atuma abantu bagira inama cyangwa ubutumwa butuma abanywanyi bacu bagira inama nkuko umukuru w'umugambwe yabwiye indongozi abanywanyi cyangwa abantu bose bimba nk'umugambwe semeye yuko igihe cy'amanama kitaragera makabarindira inzego ziba zigeho ikore ku mugaragaro bifuza amategeko
muri ko mvuga ko ari abanywanyi b'umugambwe senere bakoze amanama atemewe n'amategeko
we nta nama n'imwe gusa navuga ko ikitwazo gikunze kuboneka kuko suko abanywanyi ba senere babiri cyangwa batatu baba bari kumwe bari kwakira inkuru bisabika ngo ni inama mu gihe tuzi yuko abandi bantu batembera yanino imiryango baramukanya bajya gusengera hamwe bahurira ku isoko reka no kuyaga abantu bakayaga rero bitangaza mu gihe abantu batatu abasemere gusa bitwa ko bari mu nama usanga tuvuga tuti niho gahadu tubona ko byemu kosoma
mwihweje ibintu bimaze gukorwa n'abarongoye mugambwe CNL mukabona n'ukuntu ubyifashe mu ntara hagati murafite kizere ko ibyo mwasavye bizoteba bikumvirwa abanywanyi y'umugambwe FNL bakaronka agahengwe
twizera yuko akamoto batera bakumva kuko iyo bimaze kuboneka yuko umuntu yagize iki kintu kanaka kitaboneka twibaza ko bashobora kugwa
mu kanya gatoya cyane rwose mu gihe banywanyi umugambwe CNL batokoroherezwa ikintu muteganya gukora mu mugambwe CNL niki
twibaza yuko akamo dutera ababijejwe barakunda ubundi bwaciye mu bihe bitandukanye kandi twizera ko nta n'umwe yifuza ko twosubira inyuma mu ntambwe ya demokarasi ni ukuvuga intwaro ishingiye ku migambi myinshi twibaza yuko rero akamo dutera ababikora abangana bagifashije bayifiteho nyifatirwaza ko bazabihagarika nico gituma rero n'umunsi rero umwijoro twaba ufite yuko ibyo bizohagarara ababikora bakabihagarika abandi babikora nabo tugasaba ubutungane yuko boheza bakabakurikirana kugira ngo ibyo bihagarare burundu
Terence Manirambona umuvugizi umugambwe CNL murakoze cyane gose ku kanya mwa haye radio ijwi ry'Amerika
murakoze namwe
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda hejo ku munsi wa mbere u Rwanda rwifatanije n'isi yose mu ndwi yahariwe gukangurira abantu kubijyanye n'umutekano wo mu ibarabara u Rwanda rutangaza ko ruhangayishijwe n'igitigiri kinini cy'impanuka zigaragara mu mabarabara zitwara ubuzima bw'abatari bake zigakomeretsa abandi kubera iyo mpamvu ubutegetsi buvuga ko bugiye gushira ingufu ku vyerekeye gukangurira abantu kubijyanye no kugabanya izo mpanuka zo mu ibarabara ni mu gihe mu mwaka urangiye impanuka zo mu ibarabara zatwaye ubuzima bw'abantu bagera ku 450 mu gihe cyose ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Eric Bagire w'ubusa
muri iki cyumweru si yose yahariye umutekano mu muhanda u Rwanda ruravuga ko rusashyira ingufu kuruta kukwigisha abayobozi b'ibinyabiziga hagamijwe guhindura imyitwarire yabo ubutegetsi bw'u Rwanda bwishimira kandi bugashimirwa byinshi bumaze kugeraho ku nzego zitandukanye ariko buracyahanganye n'ibibazo by'impanuka zo mu mihanda ziri ku mubare munini CP Felix na Muhoranye umuyobozi wa polisi wungirije avuga ko mu mwaka ushize wa 2018 impanuka zahitanye ubuzima bw'abantu 465 zigakomeretsa abandi 654 mu gihugu hose. Umuyobozi wa polisi wungirije akavuga ko impamvu nyamukuru ishingiye ku myitwarire mibi y'abatwara ibinyabiziga mu muhanda, bamwe muri bo barangwa n'uburangare, umuvuduko ukabije, ubusinzi n'ibindi. Muri iki cyumweru mpuzamahanga cyahariwe umutekano wo mu muhanda, polisi y'igihugu ndetse na minisiteri y'ibikorwa remezo bagasaba abakoresha umuhanda guhindura imyitwarire. Ku ruhande rw'u Rwanda, iyi gahunda izafata igihe cy'umwaka wo kuberekera mu cyumweru kimwe. Bwana Jean Dodier wihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu aravuga ko baje gusanga ubukangurambaga bw'igihe kirekire bugira uruhare rukomeye mu kugabanya impanuka.
Icyumweru twapanze ngo twahisemo ko tugira none iby'umweru 52 umwaka wose, kuko twasanze iyo dukoze nka safety week twasanze byonyine ubwabyo impanuka zigabanukaho 40%. Turavuga tutari ko dukora icyumweru kimwe tugashyiramo ingamba tukigisha hakagabanuka impanuka 40%, twabigize umwaka noneho reka tubigire umwaka twigishe bihoraho igihe kinini, dufata igihe kinini turebe ko twagabanya impanuka nibura 20%.
Bwana wihanganya kongeraho ko ibyo kwigisha n'ibinanirana hazafatwa ingamba ziyongera kuzisanzweho.
Niba mubwiye umuntu kugabanya umuvuduko ntabyemere, ariko noneho ugashyiramo speed gabana kugira ngo niyo ubwo batabyemere noneho bize kumuforsa kugabanya umuvuduko, ibyo bigira akamaro. Ubu noneho turavuga ngo tujye noneho muri za moto nabyo dushyiremo za speed gabana tumanaging ibyo bakora. Mu gihe myitwarire itabyemeye atabigabanyije habeho ikoranabuhanga rituma bigabanuka. Ibyo nibyo tubona tuzakora hejuru yo kwigisha, hanyuma noneho hakazaho no guhana igihe abantu batabikoze. Izo ngamba zose ariko ingamba ikomeye cyane ni ukwigishwa imyitwarire.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda John Bosco Kabera akavuga ko ingeri zose z'abakoresha umuhanda zigomba gukangurirwa kwirinda impanuka hagamijwe ko abantu batakomeza kuzitakariza mu buzima bwabo.
Muri iyo cyumweru 52 uzareba abantu bose bakoresha umuhanda, barimo abatwara ibinyabiziga, barimo abanyamaguru, nabo barimo ingeri nyinshi, harimo abana, harimo abandi bantu bagenda mu muhanda, kugira ngo bahugurwe mu by'ukuri imyitwarire irusheho kuba yahinduka. Ariyo mpamvu rero muri iyo gahunda ndende hazahugurwa abamotari, murabizi ko batwara abantu, hazahugurwa abatwara imodoka zitwara abantu nanone zikwasiteri zijya hirya no hino mu ntara ndetse no mu gihugu. Hazabaho guhugura abana b'amashuri mu mashuri tukabasangamo, hazabaho guhugura n'abandi bo mu mashuri makuru ndetse na za university bakabasangamo bakababwira imyitwarire, ibyo bemewe n'ibyo batemewe, ndetse bakagira gahunda ihamye yo gushyira ubuzima bwabo mu maboko.
Uretse impamvu z'ubusinzi, uburangare n'izindi zikunze gushyirwa mu majwi ku bayobozi b'ibinyabiziga nka nyirabayaza n'abimanuka, hanavugwa ikibazo cya ruswa aho bamwe bajya gusaba ibyangombwa bigaragaza ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo maze bagatanga ruswa. Umuyobozi wa polisi wungirije CP na Muhoranye avuga ko mu mwaka ushize wa 2018 birukanye abapolisi 77 bo mu rwego rushinzwe umutekano wo mu muhanda bazira ruswa. Avuga kandi ko abashoferi 160 bafunzwe bazira gutanga ruswa mu muhanda, bivuze ko byibura umupolisi umwe yakiriye ruswa z'abashoferi babiri. Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana igisa n'amananiza mu bashinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga bikarangira ba nyirabyo bahisemo gutanga ruswa. Icyakora umuvugizi wa polisi Kabera akavuga ko ayo mananiza ntayariho.
Nta mananiza arimo, ibi bintu bisigaye bikorwa mu buryo bugaragara, ngira ngo bijyanye n'amasaha mwarabyumvise byarakemutse, usigaye bukinga bugaca ukagenda. Abantu ahubwo bakwiye kujyana imodoka mu igaraji azi yuko imodoka ifite ubuziranenge kugira ngo ye gutinda. Abapolisi bagize uruhare muri ruswa bo barirukana, numva bakwiye kureba iby'imodoka zabo zibareba kwa zifite ubuziranenge. Noneho na polisi nayo ikareba, abapolisi bashobora kuba bajya muri ibyo bikorwa byo kurya ruswa, ariko bakaduha n'amakuru n'ababizamo cyangwa bibasaba kugira ngo polisi irusheho kuba yabafatira ingamba.
Umuvugizi w'igipolisi aremeranya n'uyu mushoferi wo muri koperative yo gutwara abagenzi RFTC, wemeza ko abonamo impinduka zigaragara.
Hari ukuntu hazaga nk'ibinyabiziga bishaje, noneho nyir'ikinyabiziga akaba yatanga ruswa kugira ngo abone kontrole tekinike, ariko ubu byaravuguruwe, ubu kontrole tekinike ikora neza amasaha menshi kandi rwose yujuje ibisabwa, urayihabwa nta kibazo nta n'amananiza abayo.
Impanuka zo mu muhanda ziza ku mwanya wa 8 mu bitwara ubuzima bw'abantu ku isi. Ku isi yose kandi harabarurwa basaga miliyoni bahitanwa n'impanuka, mu gihe abandi babarirwa muri miliyoni 50 zibasigira ubumuga. U Rwanda nka kimwe mu bihugu bikigaragaramo impanuka nyinshi rwemeza ko 80% ziterwa n'imyitwarire mibi, ariko intumbero ni ukuzigabanya. Ubuyobozi bwimakaza umutekano mu muhanda niyo nsanganyamatsiko ku Rwanda kuri iyi nshuro, hirindwa ko hatakomeza gupfa byibura 3 ku munsi bazira impanuka zo mu muhanda. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahoze zifungiwe mu gasho muri komine Kibondo mu gihugu cya Tanzania kubera ibibazo bitandukanye, zisaba Leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR kuronsa impunzi imfashanyo zikwiye. Ni mu gihe benshi bariko baraherera mu gasho kubera ugusohoka ikambi baja gushaka inkwi n'ibiribwa. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu ikambi ya Nduta, James Jovin, yaganiriye na zimwe mu mpunzi zimaze amezi atanu mu gasho kubera ugusohoka ikambi mu buryo butemewe n'amategeko.
Nakubwira ko wanje umuntu arasohoka inkambi ngiye gusenya, nzakubwira impera y'inkambi baca baradufata. Nzeko dufata baca baratuzana. Batuzanye ca badutwaranye n'isibyo. Hama rero baca baradufunga. Badufunze ubu igifungo twakimaze. Tukimaze rero niho nijoro baca batuzana hano kugira ngo dutahe mu nkambi.
Bamfashe nyuma y'inkambi kurondera inkwi. Amaze kumfata banzana aha bamiyaje. Bamiyaje banjye na roka bwa Kibondo. Kibondo banjye na Muhakama. Muhakama banjye na Nyamusirya mu gasho. Ndakora ndafunze igifungo ndakora ndabari migori migori ndahejeje igifungo ndamaze natashe mezi miezi zitanu n'imisi hejuru.
Si kuvuga ngo barafunze nk'ubu ngo barafunguruye ngo n'ubundi ntibazosubira kumfunga kubera ko ubw'inkwi n'ubundi zoguma watoroke wagiye kururondera.
Abaronse ibiribwa mugabo inkwi ntibabaronse.
Nta nkwi baduha. Ibiribwa baraduha. Cyono babwira no babwira yuko baza baradufasha baduha byose hanyuma tukabona gutekana tukaguma mu nkambi.
Kimwe kufata inkwi inkambi byatewe n'inkwi. Inkwi ntazo hari bagufasha uteme igiti nacyo kiri mu nkambi. Bakubwira yuko uteme abantu bose buzuye inkambi. Ibintu bishakirwa ko uteme igiti. Urumva igiti rero ntidutema. Ukibeshya nk'uko nyine ugiye inyuma bagufashe abantu benshi barapfuye. Abagore abana batazi kwirukanka imyami. Aba barasagura inyuma y'inkambi. Bapfira mu bunkwi. Irirwa barahamba abandi bazimira babahiga bababura.
Wana byinshi mu bisanzwe mu ikambi nta teko narimwe ririho ikwemera gusohoka ikambi. Ariko uravye nyene ubuzima busanzwe ubayemwo karaba gukena icyo wambara. Egome n'indya baraduha ariko ntibaguha nyene njye nyene wifuza kubera kira minsi yose kuva twinjiye ikambi bama baguha ifu y'ibigori yonyine n'ubusheza ntibigera baguhindurira nta n'umunsi n'umwe. Rero hariho nka benshi usanga rero nk'iyo fu y'ibigori ayiriye kabiri gatatu tidaheza ngo imutembe neza cyangwa burya bushetsa. Sanga nyine umuntu nyine nko mu nda buramugwaza cavuga ati jiwe ngomba nyene gende nyene inyuma mbitemewe nyine n'amategeko kagenda rero nyuma rero mu kijijiro kurondera nyene ubuzima nyine kurondera gahera ko kugira ngo uze usume utwo ushoboye kurya. Ariko mu gihe rero ugiye urumva ubwiye inyuma y'amategeko murashobora guhura n'umujambazi akakugirira nabi. Udahuye n'umujambazi naho nyine ugahura n'umupolisi bigatuma naho nyine uca wiruka nyene mu mashamba agufashe nawe nyene bakagukubita bakagutwara nyene nyamisivya
vyinja. Turabijya nkuko babiduhaye mugana aho nyene sanga bidatosheje. Tugiye guharura uco sanga baguhaye nk'ivyo kwezi kaco sanga uri mura bijya ngo biriye ugasanga nka siko 5 zinyizo ice bireba ca urondera kumwinuka yakaye nyene kago kayakaya kwaho naho kandi mu nkambi. Udasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukore hanze nuronka kungena urya n'ubundi baguma badufasha.
N'ubu ndasaba yuko abantu bari bagize ishyirahamwe zo mu nkambi bonyarukira ko kureba Abarundi bo mu nkambi baguye Nyamusibya ni benshi ntibagire ikibasayidiya. Abagore babo babazaniye agasabune babasubiza inyuma, babazaniye akandazi babasubiza inyuma akabirukankana. Hariya hasayidiwe Abatanzaniya gusa umukimbizi ntajambo agira Nyamusibya. Ishakirwa rero nimba wirake abantu benshi barimo barahohoterwa hari baramufata ari nyuma y'inkambi n'ikibari ubu bacamushya kwikese inkoho ngo barimo arateka amagare ubwo yarafise ipanga ari gusenya awe ntarakiyo yarafise hari amakese yabagoye abantu ni benshi ngo nabatekaji abagore abagabo hari anyamusija imbo buzuyeyo ntibabumviriza
aragira nkabanga
abariyo kubutekaje wararinze nka 15 ni beshi
basina bwo mu nkambi ico no vuga ni botufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwi bakadufasha hanyuma tugateka
ikibazo cy'inkwi n'icyo cyo cyo bakubwira ko bagoma bakoza ni imbabura zikoresha gaz ngabe izo gaz ntazo turabona izo mbabura ntabwo ziranaboneka hanahantu namwe ndayibona ya gaz nabo mbonye ni imbabura ndabona zijya z'amakara kandi n'amakara ntayo bapokera ikibazo kiriho ni icy'inkwi babiguhaye nuko nyine mashamwa afashe mu no babwiye yuko no yasaba abasaidi ayo izo mbabura zifise gaze hama bakimbize washe kuzabaricha mwiyo nkambi bareka kwitwa kabaje nyuma iki yayo baza guhiga makwi niho bo kwicira neza batekanye kuko turivye abantu bari nyamusivya bazira gutoka inkambi ni beshi abagore abagabo hariya ni beshi ni babasaidi rero bareke kuzabatoka inkambi babahereza izo mbabura za gaze.
Mwana nyakumviriza radio ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiramenyereza ingabo za Cameroon kubijanye no gutabara mu mugambi wo kugabanya igitigiri cy'abasirikare bagwa ku rugamba. Icegeranyo gitangwa na Cameroon kivuga ko ica kane cy'abasirikare bose baguye mu rugamba bagwanya umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram bari gushobora kubaho iyo batabagwa. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Moki Edwin Kinzeka ari Yaounde mushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Pumje Amedu umusirikare w'imyaka 28 ari mu ivuriro rya gisirikare Yaounde aho yivurize mvune kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Amedu avuga ko yarusimbutse ubwo abarwanyi babashaka gushinga leta yigenga bagabaga igitero ku birindiro byaho yakoreraga kigahitana umwe muri bagenzi be abandi babiri bakagikomerekeramo. Aravuga ko icyo yibuka ari uko yavuye amaraso menshi cyane kubera gukomereka bikomeye ku kuguru kw'ibumoso, mu nda no ku kuboko kw'iburyo. Amedu yashoboye kurokoka kubera indege y'igisirikare cya Cameroon yamwihutishije ikamugeza mu bitaro, ariko abandi ntibagize ayo mahirwe. Igisirikare cya Cameroon kivuga ko mu myaka ya vuba aha abasirikare 117 bishwe n'ibikomere bitakagombye gutera ikibazo kinini iyo bahabwa ubutabazi bw'ibanze bukwiriye. Uwo mubare ungana na 1/4 cy'abasirikare bose bagwa mu mirwano y'abakoresha ururimi rw'icyongereza bashaka gushinga leta yigenga n'umutwe w'abarwanyi ba Boko Haram ukomoka muri Nigeria. Abajyanama mu bya gisirikare bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragerageza kwigisha abasirikare uko batanga ubutabazi bw'ibanze ku nkomere mu rwego rwo kurinda ko bakomeza gupfa muri ubwo buryo mu gihe kizaza. Major Momelts utavuze irindi zina rye n'umwe mu babatoza avuga ko ayo masomo yerekeye uburyo bwo kuvana inkomere ku rugamba bita Medevac akubiyemo n'uko bazihakura hakoreshejwe indege bita Kesevac.
Twavuze ku buryo bwinshi bwo gukura inkomere aho rugamba rubera. Ugenza amaguru nawe ubwawe ushobora kwitwarira inkomere. Ufite inyunganirangingo zitandukanye ushobora gukoresha. Icyo witondera ni uko badakomeza kuva mu gihe bakurwaho bakomerekeye.
Mu kwezi kwa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye kugabanya ubufasha ku by'umutekano zageneraga Cameroon nyuma y'amakuru avuga ko iby'icyo gihugu gikora bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko nubwo iyo nkunga yagabanutse, imibandire hagati y'ibihugu byombi imeze neza. Umuyobozi ushinzwe ubuvuzi mu gisirikare cya Cameroon, Abeng Bozo, avuga ko uwo mubano ugaragarira muri ayo mahugurwa ya gisirikare.
La coopération militaire entre les États-Unis et le Cameroun.
Mbozo aravuga ko aya mahugurwa agaragaza ko ufatanye mu bya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cameroon uhagaze neza cyane, ko ariyo mpamvu igisirikare cya Amerika cyaje gutoza bagenzi babo bo muri Cameroon uburyo bwo gutabara abantu no kubarinda kugwa ku rugamba. Abasirikare 30 b'abanyakameruni bahawe aya mahugurwa yatanzwe na Amerika muri iki cyumweru. abo bategerejweho kuzahugura bagenzi babo.
Inshuti mwese mwakurikiranye amakuru twa tubafitiye kuri isaha ni hagarukiye, tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, nimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.